muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi nongeye kubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internete mutumvira kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese nshuti mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Ibipimo byashaje virale ntibiriho mu Burundi bwose. Hari nk'urwaruka rumara nk'imyaka ibiri bataragirisha ibyo bipimo, barabe yuko imiti bari kubarafata ikora neza. Ikindi naco n'ibindi bipimo byagirirwa abagendana umugira wa sida uno munsi byagabanutse cyane.
Uwo ni Fabien Ndikuriyo userukira urwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi, avuga ko kuba ibipimo bya sida byaragabanutse ari ingorane kuko bituma umurwayi atamenya aho igipimo cy'umugera afite kifashe. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, hamwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga. Ni mu kanya rero, mube hafi ya radio yanyu. Dukomeze noneho tujya mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku ndwara ya sida. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho abayisilamu 4% mu gihugu bagendana virusi ya sida. Umutambukanyi cyangwa se umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe wasurikiye leta mu birori byo kuhimbaza uwo munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya sida. Yemeje ko igituma umugera wiyongera mu bari mu idini rya Isilamu ari uko abagabo bashaka cyangwa se bubakana n'abakenyezi benshi. Sheikh Sadiki Kajandi Abdallah urongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi yavuze ko bagiye kongera inyigisho kugira ngo iyo mibare igabanuke. Naho mu rwaruka, urwaruka rugendana umugera wa sida rwo rwemeje ko rufite ingorane kuko ibipimo byakorwaga byagabanijwe bikomeye. Mugenzi wacu Raymond Zimana aduhe ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Umuyobozi mukuru mpuzamakungu wahimbarijwe muri zone Buyenzi, komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura. Ico gisagara arico kiza kwisonga mu gihugu ku bantu bagendana umugera wa sida. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yararongoye ivyo birori, yashimikiye ku banyedini ya Isilamu aho yemeza ko aribo baza ubwa mbere mu yandi madini, kuko nk'uko icigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cemeza ko abayisilamu 4% muri iryo dini bagendana umugera wa sida. Denise Nkurunziza asaba abarongoye idini rya Isilamu guhimiriza kwipimisha imbere y'uko bakizabo, naho yemeza ko bizogorana kuko abagabo b'abayisilamu barongora abakenyezi benshi.
Bazaba bimenyereye kwipimisha, muzobasaba impapuro mwipimishirije ko bagiye kubaka byorohe. Ariko nanjye byo nzabonagiza akabazo ko hari abasohoka batababwiye, ari nk'umugore wa kane wa gatanu arasohoka. Muzamwumva ngo ni umugore wa kane kandi munabimenye. Abo mumenya ni ba bandi kumbure baca muri leta kugira ngo babigaragaze muri leta, nibo musaba izo mpapuro. Hariho n'abandi baca ku ruhande. Nicyo gituma guhimiriza kugira ngo umuntu wese agire uwo mutima wo kwipimisha birakenewe cyane.
Abaserukira idini rya Isilamu mu ntara zose z'igihugu bakaba bari bitabye ibyo birori, aho bahawe inyigisho kugira bakore ibishoboka mu gufasha kubitigira iby'abayisilamu bagendana umugera wa sida bigabanuka. Sheikh Sadiki Kajandi Abdallah arongoye abayisilamu mu Burundi akavuga ko hafashwe ingingo ko abashaka kubakana bazobanza kwerekana ko bipimishije kandi bakomeye, akemeza nuko bagiye gukomeza inyigisho.
Kuko dusenze gatanu ku munsi niko twigisha ko abayisilamu ntibinjiye mu bintu by'ubusambanyi, ntibashurashure, eka bagerageze kurinda imibiri yabo kugira ngo bagire amagara meza. Kuko udafise amagara nta kazi na kamwe woshobora. Twaramaze no gutangaza yuko ata muntu azoja kubakana n'uwundi w'umwisilamu batabanje kujya gupimwa yuko bafite amagara meza ameze neza.
Ku kibazo cy'uko kurongora abakenyezi benshi mu idini rya Isilamu byongereza abandura umugera wa sida, Kajanda arabihakana akemeza ko kubwira umuyisilamu aharike abanza guhanurwa kandi ko guhagarika atari itegeko ariko ari uruhusha bikogwa n'ukwija ibisabwa. uwundi mugwi wari waserukiwe n'ugwaruka rugendana umugera wa sida. Fabien Ndikuriyo yaruserukiye yemeje ko uyo mugwi w'abagendana umugera wa sida ugarijwe n'ibibazo mu gihe ibipimo byagabanutse bikomeye bigatuma umugwayi atamenya aho urugero rw'umugera afise rugeze.
Ntakaro ibipimo vya charge virale ntibiriho mu Burundi bwose, hariho nk'ugwaruka rumara nk'imyaka ibiri bataragirisha ivyo bipimo barabe yuko imiti bariko barafata ikora neza. Ikindi naco n'ibindi bipimo vyagirirwa abagendana umugera wa sida uno munsi vyagabanutse cyane, mbere bimwe bitanakorwa kiretse charge virale nayo nyene gakorwa inyuma y'umwaka. Ucamva yuko iyo n'ingorane nkubo hariho ugendana umugera wa sida afise ingorane ya anemi ntazogirisha igipimo cha glycemic kubera yuko ivyo bipimo ntibiriko birakorerwa kiretse mu gihe umuntu ari kumutikana ka nka trivadane hashobora kugirirwa ico gipimo cha glycemic ugabo nk'umuntu ari ku murongo wa kabiri ni kuvuga nta gipimo na kimwe azogira.
Nkuko uyu aseruke ugwaruka yimenyesheje icatumye ibipimo bigabanuka ni kenya ry'uburyo kuko abafasha muri ico gisata bagabanije imfashanyo eka no kudakoresha amafaranga ico gisata kiba cahawe bituma abayatanga bayagabanya. Icigwa cakozwe mu mwaka wa 2017 cerekanye ko abandura umugera wa sida mu gihugu cy'u Burundi bagabanutse bava kuri rimwe n'ibice 4% mu mwaka wa 2010 baja kubusa n'ibice 9% mu mwaka wa 2017. Nabajejwe amagara y'abantu bemeza ko rugamba rukiriho kuko hari imigwi y'abantu imwimwe ibiharuro by'abandura bikiri hejuru. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Remo, urakoze. Tunyaruke noneho mu Rwanda aho abakora umwuga w'uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu ruhande rw'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda n'abakoresha babo batumvikana batavuga rumwe ku gihembo gihabwa umurobyi. Abarobyi bavuga ko amafaranga 8,000 bahabwa ari make mu gihe abakoresha bo bavuga ko icyo gihembo gihageje. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistokere Mutijima yaganiriye nabo ategurira inkuru.
Ni mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Ako ni akamo k'abarobyi bashotse Kivu bagiye mu kazi kabo. Ni akazi bakora kuva mu masaha y'umugoroba bagakesha ijoro mpaka mu gitondo. Benshi muri bo bibasaba gusiga imiryango yabo nibura mu gihe kigera ku kwezi bakakimara bataragira imuhira, ndetse gishobora no kurenga bitewe n'aho amakipe bakoreramo yerekeje muri aya mazi magari y'Ikivu. Bakora mu buryo bwa nyakabyizi bakorera ba nyiramataro bariyo bita amakipe. Abo nabo bakabahemba amafaranga ari hagati y'178,000 y'u Rwanda mu gihe kingana n'iminsi 23. Ni amafaranga abarobyi babona nk'intica n'ikize.
Yembo usanga ari gike cyane kubera ko yirebye iminsi 22 cyangwa 3 ibihumbi 800 bari amafaranga make cyane.
Tuvuba imusozi baratubwiye ati ni ibihumbi 800 turi bugendere. Bya ibihumbi 800 ejo wagera igihe bakakubwira ati habonetse 5. Kandi bazi ko ukeneye mituweli, bazi ko ufite urugo, bazi ko ufite abana. Kandi ibyo byose ntaho ni bari burirebereho.
Make cyane nyine ugutegeka gukubita ryamye. Ntabyo ni ukubura icyo dukora.
Bijyanye n'iki gihembo bahabwa, kuri bamuretse n'iterambere no kwita ku bagize imiryango yabo biracyari ngora abahizi.
Maze imyaka 32 nkora umwuga w'uburobyi. None urebe ndashaje.
None ku myaka 30 umaze kugera ku cyo umaze gukuramo iki?
Uretse kurya gusa se hari ikindi nakuyemo? Nta kindi. Abantu ubwabo ubu ngubu umwana asigaye yitungana. Ubwo ni gutyo nyine. Iyo amaze gukura ikivo kiramutunga. Byagenda gute?
Aba barobyi bavuga ko bababazwa no kumva ba nyiramakipe bababwira ko na bya 7,000 cyangwa 8,000 bemerewe batari bubicyure iyo umusaruro warumbye, nyamara mu gihe warumbutse nta n'ikiyongeraho.
Mu gihe twabonye umusaruro ndibavuga ngo reka tubehe n'agahimbaza musiki tubahereze wenda nk'icumi cyangwa 12. Noneho iyo twawubuze niho batwereka ingorane yagize. Akatwereka ngo wendura murahembwa 5 ngo niyo mfite ngo murihangane. Tukibaza nase kuki iyo twabonye umusaruro atatubwira ngo twabonye umusaruro uyu nguyu wenda reka nanjye murengerezeho 2. Icyo kintu cyaratugoye cyanadushenguye twabuze naho ubwo twakivugira.
Bagasaba rero inzego zibishinzwe kubafasha igihembo cyabo kikaba cyakwiyongera.
Twebwe nk'abakozi icyo tuba twifuza ni uko amakoperative yagira iki akora akaganira tukiga ku mushahara w'abakozi tugomba gukorera wenda ukemezwa natwe ubwacu nk'abarobyi tukagira koperative tubarizwamo.
Nibura twifuza yuko nibura bajya baduha 20,000.
Niba hari ukundi wenda ubuyobozi bwazatwitaho bukarebaho bwatukuraho icyo kintu wenda tukajya duhembwa natwe nka 12 by'ibura ku kwezi byaruta.
Icyakora ku ruhande rw'abagize ihuriro ry'amakoperative akora uburobyi mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi ho igihembo bahabwa kirahagije. Bwana Nzeyimana Jean Claude uri kuri ati
bigendana nyirizina nuko mu mazi hahagaze. Iyo rero nta musaruro uhagije urimo
turongera tugahura tukavuga ngo ese umukozi yakagombye kuba hembwa ibingana bite kugira ngo bya bikoresho nabyo akoresha bizabashe kwisazura muri make biba ari ibintu bifite umurongo ariko mbona tugerageza kubishyira ku murongo ibyo babona byari ibyo byakagombye kuba bihagije
mu gihe impande zombi zitemeranya ku gihembo cyakabaye gihabwa umurobyi inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zatubwiye ko zidashobora kwinjira mu micungire n'imihemberwe y'abarobyi kuko ari abakozi b'abashoramari bigenga Bwana Kayumba Efuremu uyobora Rusizi yabwiye Ijwi rya Amerika ko uretse kuba abo barobyi bagana ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'umurimo bikabahuza n'abakoresha babo bo nk'ubuyobozi bwite bw'akarere ntacyo babikoraho aha mu karere ka Rusizi habarurwa amakoperative y'uburobyi agera kuri 7 ahuza abanyira amakipe y'uburobyi abo bose rero nibo bicara bakagena icyo gihembo gihabwa umurobyi wa Nyakabyizi ariko we nta rundi ruhara bigizemo Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugushimire cyane Temistokre Mutijima kuri iyi nkuru waduteguriye uganira nabo barobyi. Dukomeze rero mu kanya tubagezaho andi makuru ya radio Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
twongera tubashimire inshuti bavandimwe kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika kwa mwarahisemo gukurikira radio yanyu muri uyu mwaka wose turi hafi kusoza hasigaye ukwezi kumwe gusa twatangiye deja ukwezi kwa 12 ubwo rero tubashimira cyane iyo nkunga yanyu kuba muhora mutugezaho ibitekerezo inama mukatwandikira kandi mukadukurikira buri munsi twibutse ko mutwumva kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mukadukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19.22 ariko kandi mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet igihe ibiganiro byacu byabacitse ni kuri www.voa.com radio yacu VOA ni mu ijambo rimwe gusa dukomeze rero tubagezaho noneho cya kiganiro mumenyereye muri uyu mwanya ikiganiro kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwe rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none no munsi tugiye kuyaga ibiki. Kiganiro cuno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko dufise umutumire umwe rudende gwa Dege. Tukaba twashimye kugaruka kuvyerekeye ifatwa n'irengutswa ubutungane ry'abagirizwa ko baba baragize uruhara mu isenyugwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi perezida Melchior Ndadaye mu igandagurwa ryiwe no mu bwicanyi bwakurikiye bugahitana Barundi isinzi. No munsi nk'uko nabivuze mfise umutumire umwe rudende nawe ni Honorable François Ingeze umudasigana wa kera akaba yaranabaye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta y'ubumwe kuva mu 1990 gushika mu 1993 aho yaciye atogwa kuba umushingamateka ku izina ry'umugambwe w'abadasigana Iprona maze mu kwindwi abisikanya ku ntebe y'ubushikiranganji n'umuhisi Juvenal Ndayikeza yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri leta ya Melchior Ndadaye maze nawe akaba yagandaguriye rimwe n'uwo mukuru w'igihugu. Honorable François Ngeze mwaramutse.
Ndaramukije.
Sangwe muri kino kiganiro.
Murakoze cyane gose.
Rakoze nawe. Kumbure kubata muzi mbega none François Ngeze ni mwene nde?
François Ngeze ni mwene Bizimana Emmanuel umunyagisaka wo muri komini Sare umutumba Rutegama muri province ya Bujumbura.
Sokuru ninde?
Sokuru wanje ni Baragwira.
Baragwira nawe ni mwene nde?
Baragwira ni mwene Donongo.
Donongo yande?
Donongo ya Gasabo.
Gasabo wande?
Gasabo wa twagezira yantu bite ya yakwibara rukagenda uri kuraje igitego uvuye muramvya
kujya Bugarama.
Hari soko imwe mu gatabo.
Akaba ni mwene nawe?
Oya, aho bica bingora.
Reka kumbure ibyo byose ibiso n'ibisokuru abatwumviriza barashoboye kumva iyo bigarukira. Honorable François Ngeze yavutse ryari?
Mwisanzwe handitse ko navutse mu itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1995.
Uvuze ngo mu bisanzwe handitswe ngo hari ibitanditswe?
Mu by'ukuri cyo navutse tariki 5 mu kwezi kwa kabiri 1952.
Nene kuye ki byahinduwe gutyo?
Byahindutse igihe muri 1972 nahunga ntaraheza amashuri. Ngiye kurondora amashuri rero umupadiri nkunda cyane ariko yaritabye Imana yitwa Colin Albert Colin niwe yansabye yuko byaba byiza kugira nemerwe n'ingoga yuko norenza ku iyo myaka ibiri.
Honorable François Ngeze ni umuporona cyangwa ni umuparipehutu?
Ni umuporona wegomba umbwire nk'uko ntwari yabagaza bavuga ngo yego ngo ijwi ni porona ngo umugabo ingendo ni parupehutu.
Mene ntacyo babikura ko?
Icyo babikura ko? Oya, kwari gusa kunyikeka atacu ato babihereye. Kuko ntibashobora kumva nk'umuntu yabaye mu Rwanda, nk'umuntu yabaye impunzi imyaka nk'iyo namaze yuko yoshobora kuza akagwanira umugambi w'adasigana na Iprona. Ntibavyemeye icyo gihe cyo kuribagaza. Baranyinubara cyane. Ni nacyo gituma mbere n'igihe natangura akazi nakoze amezi arenga 9 atafaranga na rimwe barampemba. Igihe rero nababaza ubuyigihe ntangwe kuganira nabo baravuye ku butegetsi bambwira yuko batampemba kugira nomoke nitwe niyo murije wenyine. Mugabo birabananira kuko jewe nkuko data yaramitse jewe ndindukwa.
Uti ntiwigeze uba umuparipehutu none Colonel Bulldozer ntacyo bica fana n'igisoda?
Oya, kuba parupehutu urumva mu 1973 hariho umugambwe wari uhari witwa bitatabara Uburundi
atari Frona buyu no munsi.
Oya, si Frona ino munsi. Urumva bwa mbere rero ONG yarigizwe n'abapadiri kugira bagarukire ku mpunzi z'abarundi zari mu Rwanda. ONG rikaba yakorera mu Bubiligi. Hanyuma rero hageze mu 1975 niho rero ONG witwa Rugurika Matias yabaje ibuhonga yaritavye imana nivuga ati weneje tuyiko bavuga yuko dushobora kwifatansharje reka weneje tuyihindure tuyigire ihuriro ry'abaje impunzi dushaka guharanira gateka kacu hanyuma
ucumira nk'umugambwe
ntwarebwa ucumira nk'umugambwe kandi cyo gihe nenda gukomeyemo kuko natwara compagnie yitwa compagnie de navigation polyvalente twaita Charlie
ari colonel Bildozer ikarita gute
colonel Bildozer na urumva jena numukozi cyane narumukozi cyane narushura kuva i Kigali nkagenda bakapu na makuru yego
nta gukikoza ko baye
gushoboza kuri mu gatoya Vise mission banugise ikibukavu narabikigare nkagenda namaguru ko nta modoka nta mafaranga ko dose yugufata imodoka na uravyumbije gi bashura kuntuma nkapfa ikigari nkagenda muri Tanzania namaguru
basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe
ico gihe rero babonye izo bintu ubwa mbere batangaye banyita ntunzeye Colombe kubera nanyaruka hanyuma bona bakabarize ndabikora nkabikora no kwiga kandi kwiga ntivyangora cyane bavuga ati umuntu ntasanzwe ni nk'ikibiriro zeri kiri mu ibaro kiriko kirashimi
cy'ikimashini
kiriko kibacu kirahenura ibiti nawe nyene uranarahenura ivya politike agahenura ivya gisirikare agahenura ivyigwa cyose ati ntawe bitandukanye n'ico kimashini batangwa mbere nararyanse kuko wabumenga bariko baransuzubura mugabo mu nyuma maze kwiyumvira ndavuga nti après tout ivyo biti no vyitanya niki niki none ko ndabishobora jewe nanyu tagiyeme naho vyatanguye
colonel najyo
colonel
ripete yagisirikare bashikiri
oya colonel nuko ico gihe mu gisirikare haba mu Rwanda haba mu Burundi mbere ni Kongo colonel n'iryo peta ryari riri hejuru bakona rero yuko ivyo nakora nuko nakora ibintu birengeye ivyo abantu biyumvira uko umuntu bo muyumvira uko ibikorwa bavyumvira bagasanga rero ndabikora cyane naratumika cyane abantu nyahantu ntaho ntaja kandi nkazana inkuru ikenewe n'ingoga cyane nkazana ubutumwa bukenewe n'ingoga zero babona yuko nkora ibintu kumbura bidasanzwe birengeye n'imyaka nari mfise mbere baca banyita rero ico gihe baca bambwira ko ndi colonel ko nari nsanzwe ndaba ibyerekeye muri tabara ko nari nsanzwe mfise ikompanyi natwara yitwa Charlie
nta bintu byo guhangana na colonel Yohani Batiste bagaza byarimo
Yohani Batiste bagaza twarahanganye mu gikatoya ngeze gihe nataha kuko ubwa mbere twatangiye guhangana nawe ni gihe ntoye yuko mu gukoresha konkuru national harimo ibyo ina u I bayandika imbere y'umutuzi u bakayandika imbere y'umuhutu hanyuma rero gihe nabitora namaze kubibona narabishikiriye
wabigunduwe
ndimo babigunduwe ndibayigunduwe hanyuma mu jomba nejo navyerekanye mu nyuma rero niho nafatwa ndapfungwa kubera ibyo bya ina u ndapfungwa hanyuma mu nyuma noze wararongo ico gihe iperereza yitwa ndabanetse colonel ndabanetse turahanganwa kweri gushaka tuja kwa imbere ya president abagaza twari imbere ya president abagaza hanyuma bagaza arapfumviriza mu nyuma arababwira ko bandikura ikindi gihe naho aho kuri bagaza nyene nuko ibyerekeye konkuru national jewe nagize gukosora konkuru national yabo ibubanza hanyuma barabitora ndabona ko abantu nsamanuta meza mugabo hageze yuko impapuro zigaruka sinibuka umwaka basanga nsanga bafise ubusa abibubanza kandi je nabakosoye kandi ico gihe ubanza hana n'impfizo n'abahungu ba mukuru wanje bahiga bari muri premier urumva narabikukana cyane ibyo bintu by'ububanza nsanga rero bose baronse ubusa hanyuma ndabaza umushikiranganje ndamubaza nti cyo mu byo mwadushikirije hari ibyo ntategereye neza kuko ibubanza gihe twakosora habonetse amanota make twaronse ni 60 mugo muvyo muzanye muze yuko baronse ubusa ni jere sindabitegera umushikiranganje yacavuga ngo
yari ndiwe umushikiranganje
yari hagize imana izindo ara umushikiranganje arambira ati aye effective tivyo bintu twamise ko byazimiye kiwewe rero ushobora kuba niwe kwiye kumenya ukuntu ivyo bintu byazimiye
ahubwo niba gufate
aca baramfata nta mumvuta kwico gihe nari mukuru wa Serire hari isororezo Serire y'umugambo ndasigana ipron kimwe narababwiye nti nkuri mwibwe murongo y'inama ni ivyo bintu ntavyodushobora Nabyo bishobora kugenda kubwira umunyagikuno munsi ngo iseminari y'abapadiri ifashwe na leta nabyo dushobora kandi abantu bari ngane hagira abagenda babeshe ngo baraza kubishobora ndikina ko cyaka bimfite ikigoranye niko muri ko muri amashuri y'abapadiri leta gushika ubu nkabanze yuko mu mashuri 79 twari dufise etablissement d'office ni muri zo etablissement abahutu ni babiri ico gihe hari umuntu yari umushingano yitwa John hari no mushingano yitwa Pierre Claver nibo barabahutu bafise ikorezo nabo nyine ntibabise amarisa bari bafise ico bita secret d'orientation kuvuga bagarukira muri DCM nivyo navyo nyene murabiraya ba muri ibi mugiye guhindura muraraba naho nyine ko muhindura bati uwo numwumutse bantamugasho
bati mufate
bantamugasho je muri nama badutumiye mwo nanavuze yuko iyo nama izotugora guhamagara bigisha kuko basabye kuva kera yuko bubongera gashahara bakaba batagize bakaronka ni mu gihe rero tubwira yuko kuri stade bazovuga yuko gashahara bazokaronka nicyo je ndashobora kwisha mu bantu bazomubiriza bigisha bakaza ni mugabo bazi yuko bazoza bagataha uko bizongora kubasigurira iyo situation ya anniversaire ya 25 anniversaire hanyuma ico gihe mbere umushikiranganje yararongoye inama yari mu nshinga ntayi kazatsa inama yo gutegura 25 25 anniversaire umushinga ntayi kazatsa umushinga ntayi yitonda hanyuma ndabishikiriza ndabishikirije nibaza ko yarabivuze hanyuma umukuru w'igihugu aradutumira mu nama turi abantu bakeya ngo hariyo muri mwebwe abavuga yuko badashobora kuzokora igihe kwacu kumubiriza abantu ngo ni nk'abandi Siwe naramubwiye yuko abigisha bigoye kuzoba mubiriza kuko hari ibintu baje baremererwa batari bwaronke ni nk'agacara abami basaba kuva kera n'undi ari karonke hanyuma bagazuraza yari umuntu atera inkuru kandi TSV murarewe ko tari bwatahe ngo nk'ivyo wimenye gute nguze ko bavugira gute Siwe nubwiye nti bantumye ubundi ngaha bantumye ngo nazogera mbabwire rero yuko ngo igihugu kikenye jewe ntinsobishikiriza ntimugo nimwabona ntazanye abantu benshi n'uzo mwibaza yuko jewe ari je nabahuje kuza
basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe
hani yo harangiriye igice ca mbere ca kino ikiganiro urakoze cyane honorable François Ngeze ndagukengurukire nibutsa yuko wahoze uri umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu kuva mu 1993 gushika 1993 aho wari umushinga amateka yatowe ku izina ry'umugambwe w'adasigana iprona ndagushimiye ko witabye kino kiganiro
murakoze cyane namubwiye nyine ndabashimiye
ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na ubutaha
Kwa Nyaburunga
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tuno kuimana Isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi ry'Amerika
Reka dushimire Jerome Niyonzima hamwe na bagenzi bacu bafatanije kudutegurira ikiganiro kwa Nyaburunga. Ubwo rero mwabyumvise ko ikiganiro tukibagezaho buri wa gatandatu no kujya muhora mutega amatwi kugira ngo musobanukirwe kuri byinshi bivugirwa kwa Nyaburunga. Mbibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Kandi nisegura mu mwanya w'abagenzi banjye ku batabasha kutwumva neza kuri iyo mirongo ya FM hara bamaze iminsi batubwira ko iyo mirongo ifite ikibazo nisegura no kuba ari mu Burundi batwumvira ku mirongo migufi short waves akaba kandi FM mukomeje kuyitegereza natwe turategereje mukomeze mutwumvire ku mirongo migufi rero metero 19 na metero 22, ababishoboye mujye no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Aha rero akaba ariho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira mwese kuba mwateze amatwi, kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu. Ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Ethan Utku, afatanije na Geoffrey Mutagoma. Kuri mikro yari Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.